Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro bibandanya gushimikira ku Burundi. Muri kumwe kuri micro nanje Fidèle Niyongabo
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Rero kandi amatadusumira cumva kumenda niwe yashigikiye yamanda ya gatatu ya Petero Nkurunziza.
Uwo ni icyegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu Frederic bamvuga inyumvira.
Ivyo ari vyo vyose ku neza y'ivyo biganiro nibaza yuko bo muhindura, kuko yo umuntu atizewe ntibeza ngo bitange inyishu y'ibibazo bareko ararondera.
Unawe ni agatongo rwasayoboye ruhande rumwe rw'umugambwe FNL. Iyi nkuru turayigaruka ko mukanye. Amarareka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Abategetsi b'igihugu cya Iraq bavuga ko Tariq Aziz, umutegetsi yari akomeye cyane ku ntwaro ya perezida Saddam Hussein, yitavye Imana afise imyaka 79. Abasubirwamwo bavuga ko amagara yiwe yari ameze nabi. Tariq Aziz yahoze ari icegera c'umushikiranganji wa mbere n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Iraq, n'umwe mu bahanuzi bari bizewe cyane ku ntwaro ya Saddam Hussein, yaciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'2010 ku ruhara yagize mu gutoteza abashite mu gihugu cya Iraq. Yamara ntiyigeze yicwa. Yaraciriwe kandi iyindi minyororo ku bindi byaha. Tariq Aziz, umukristu, yagenywe kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire mu mwaka w'1983. Aba icegera c'umushikiranganji wa mbere mu mwaka w'1991 ku ntwaro ya Saddam Hussein. Yari umwe mu bategetsi bazwi cyane hanze ku ntwaro ya Saddam Hussein.
Tubandanye n'amakuru yo hanze. Muri uku kwezi kwa gatanu, ubuzi bushika 180,000 bwariyongereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi buraba iby'akazi bwamenyesheje ko ubuzi bwiyongereye cyane cyane mu bisata by'abikorera ibyabo, mu mahoteli, uburiro no mu gisata cy'amagara y'abantu. Ibaruro byerekana naho bimeze uko yuko abantu 8,000,000 atakazi bafise, 6,600,000 nabo ntibakwiza amasaha 40 y'akazi ku ndwi. Jason Furman, umuhanuzi wa Perezida Obama mu byerekeye iby'ubutunzi, yamenyesheje ko amashyirahamwe ategamiye Leta yongereje ubuzi gushika ku 12,000,000 muri iyi myaka 5 iheze. Abategetsi bo mu bya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesheje ko ibitero by'indege za rwarunani bw'ibihugu byagiye hamwe ngo birwanye Islamic States muri Iraq biriko biragira icyo bishitse ko ku rubuga rw'intambara. General John Hesterman arongoye izo nteko avuga ko Islamic States ubu itavogera cyane intara za Iraq nk'uko vyahora. Yamenyesheje kandi ko naho ibitero by'indege biriko biragenda neza, utwigoro two kubuza Islamic States kwinjiza abarwanyi bashasha dutegerezwa kubandanya.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umukuru w'igipolisi cy'igihugu cya Pakistan Salim Marwad avuga ko abantu 8 ku bantu 10 bapfunzwe inyuma y'uko bagiwe icaha ku gitero kuri Malala Yousafzai yasindiye agashimwe ka Nobel kubera avugira kuja mu mashure kw'abantu b'igitsina gore barekuwe. Salim Marwad, umutegetsi mukuru w'igipolisi cya Pakistan mu karere ka Swat Valley, yabwiye abajejwe gutangaza amakuru wo mu mahanga kwa abo bantu 8 bakuwe ku icaha kubera atavyemezo biri kuri bo. Abandi bategetsi b'igihugu cya Pakistan baremeje ayo makuru mu kwezi kwa kane. Abategetsi b'igihugu cya Pakistan batangaje ko abagabo 10 bagiwe n'icaha kuba bateguye bakongera bagashira mu bikorwa igitero kuri Malala, bakaba baciriwe imyaka 25 mu munyororo. Nibo bantu ba mbere bari bagiye ibyaha bijanye n'igitero cyagizwe mu mwaka w'2012 kuri Malala. Yari afise imyaka 14 igihe yaraswe ari katahi muhiriwe avuye ku ishure mu ntara ya Swat Valley. Abategetsi mu gihugu cya Nigeria bavuga ko abantu barenga 30 bishwe mu gitero cya bombe mu gisagara cya Yola, umugwa mukuru w'intara ya Adamawa mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria, aho umugwi w'abagwanyi Boko Haram ukorera. Abategetsi b'igihugu cya Nigeria bavuga ko icyo gitero cya bombe cyabaye ku muhingamo wo ku munsi wa kane mu kibanza cy'isoko carimo abantu benshi cya Jimeta, igihe abantu bariko bagura ibintu ku munota wa nyuma. Yatangaje ko abantu 31 bapfuye, abandi 38 bariko bavurirwa mu bitaro vyo mu karere ka Yola. Nta numwe yitiriye icyo gitero cya bombe naho intagondwa z'umugwi Boko Haram zagize ibitero bisa nk'ivyo. mugwi Boko Haram warongereje ibitero vyabo muri iminsi irangiye kuva prezida mushasha Muhammadu Buhari atangajwe ko agiye kwimurira icicaro c'ibikorwa vyo kugwanya mugwi Boko Haram mu gisagara ca Maiduguri kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria kivuye ku mugwa mukuru Abuja. Abategetsi bajejwe ukwivuna abansi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaserukira Amerika bakoraniye mu gisagara cya Stuttgart mu gihugu cy'Ubudagi uno munsi wa gatanu kugira baganire ku kugenewe kwishyura ku bikorwa bya gisirikare by'igihugu cy'Uburusiya mu gihugu cya Ukraine no kwihweza amakenga ku gasomborotso k'igihugu cy'Uburusiya inyuma yo kugutana mu mitwe kwiyongeye hagati y'igisirikare cy'igihugu cya Ukraine n'abagwanyi ubutegetsi bashaka kwiyongora kuri Ukraine. Umushikiranganji ajejwe ukwivuna abansi wa Amerika Ashton Carter yabonanye n'abasirikare b'intwazangabo b'abajenerali n'abaserukira Amerika mu karere k'Iburaya ku cicaro c'ibiro bijejwe gutunganya ibikorwa bya gisirikare mu karere k'Iburaya. Bitegekanijwe kandi ko yihweza kugena ibihano Uburaya na Amerika vyafatiye Burusiya muri iki gihe ku vyerekeye ubutunzi n'imigambi y'ishirahamwe ry'ukwivuna abansi ry'ibihugu vya mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN yo gutuma Burusiya butabandanya ibindi bikorwa bya gisirikare mu gihugu ca Ukraine. Ejo kwa kane prezida w'igihugu cya Ukraine yaragabishije abashinga mateka ko bo kwitegura kwivuna igitero gikomeye Burusiya bushobora kugira muri Ukraine. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere abandanya gushimikira mu Burundi ku Burundi mu Burundi imigambwe 16 itavuga rumwe n'ubutegetsi iriyamiriza intumwa idasanzwe yawe mu karere k'ibiyaga binini ambassador Said Jinit bamwagiriza ko atatanze icegeranyo mu bo vyega akaja kubivugira mu nama y'abakuru b'ibihugu iheruka kubera muri Tanzania. Federico bamvuga inyumvira icegera c'uburongoye umugambwe Sawanya Fredebu avuga ko ambassador Said Jinit yashigikiye ikiringo cha gatatu cha prezida Nkurunziza Dar es Salaam ku wa 31 Rusama. Abo banye politike bandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu on Ban Ki-moon bamusaba kubarungikira ubundi muhuza. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Mikete iyo migambi yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu on Ban Ki-moon handitse ko ambasaderi Said Jinit yafashe icegeranyo c'ibiganiro bagiranye nabo vyega akimenyesha abakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko aho bari mu nama Dar es Salaam muri Tanzania hari kwa 31 z'ukwezi kwa gatanu. Abanyamigambwe bakavuga ko iyo ni midasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu karere k'ibiyaga binini atigeze ayicegeranyo abo vyega ngo nico yahaye abakuru b'ibihugu yagitanze mu majambo. Bamwagiriza kandi ko ahengamiye ku ruhande rwa president Nkurunziza kuko ngo amakuru bafise nuko Said Jinit ariwe yashigikiye ikiringo cha gatatu cha prezida Nkurunziza muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu. Federico bamvuga inyumvira ni cegera c'urongo uyu mugambwe Sawanya Frodebu numwe muri iyo migambwe yasinye kuri ugo rwandiko.
Aya ni amakaminuza y'abakuru b'ibihugu yegute kuba ejo bundi tariki 31 Dar es Salaam yarari rero kandi amatwi adusumira tumva kumenga niwe yashigikiye y'amanda ya gatatu ya Petero Nkurunziza kandi kizira kikaziririzwa yuko byo mashikira mwedi byo bintu kuko biciye kuri n'amategeko cyo kuri n'ibyo bashinzwe mu kugenda ya rushi yigeze atanga icegeranyo ngo agihe abantu baba bene byo no kuvuga abaje muri ibyo bijyanye ko icegeranyo biba byavuyemo byabyega abo nyene baganiriye kandi bagaheza kubitera ko n'umukono arusha afite ko cabifata akabijyana muri abo bakuru b'ibihugu kandi batandeje ibirimo
bakamenyesha ko basaba Ban Ki-moon kubahindurira umwunganizi w'ibiganiro. Agatongwasa arongoye FNL yigenga nayo nyene yashize ku mukono kuri ugo rwandiko avuga ko mu gihe impande zose zitiyumvisemwo urongoye ibiganiro bashobora gusaba kwa hindugwa ari bisanzwe.
Ibintu by'ibiganiro ivyo ari byo byose aragushaka kubaho kwinubana abantu no gusaba yuko nk'umuntu mu gihe bamwe nubye yuko bo muhindura ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Bavyumvise yuko habaye rwandiko rusa nubwo ejo iyo mugabo muri iyo nama siyo nari yindi ariko nizera yuko abantu nimba bageze aho bafata ingingo nk'iyo ivyo ari byose ku neza y'ibyo biganiro nibaza yuko bo muhindura kuko iyo umuntu atizewe ntibeza ngo bitange inyishu y'ibibazo bari ko ararondera
mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD baremera ko ambassadeur Said Djinit atigeze atanga icegeranyo c'ivyavuye mu biganiro Gelaz Ndabirabe avugira uwo mugambwe avuga ariko ko ico cegeranyo Said Djinit atategeza kugiha abari mu biganiro ahubwo nyabunango yarahamagariwe kugiha abamutumye ico gikorwa nayo winyamitwe umuhanuzi mukuru ajeje uvyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga ko bitwengeje kubona abantu banka umuntu yaraje kubafasha kuko ngo ntiyari umuhuza ariko yari umwunganirizi w'ibiganiro
n'abantu baje kudufasha gusa mugabo si sabahuza baje ngo nuko vyase ko tuvugana mu byo ibiganiro n'ivyo barundi dushaka kubana yatuvugana nk'abarundi mugabo ni ibintu byabaye nk'ibintwenze kumva yuko ari abantu bavuga ngo naka ntitumushaka kandi atari numuhuza ari umuntu ari ku kazi kiwe
mu birome nibe batumenyesheje ko Said Djinit kuba uruhande rumwe mu bari mu biganiro rutamwemera ataco yo bivuga ko ivyo biganiro byari bimaze hafi ukwezi biriko biraba byari byatunganijwe mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bya politike biri mu Burundi gushikubariko amashirahamwe adaramye ivyicaro vya politike nayo nyene asanzwe ari mu rugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza naravuga aho hagaze kubijanye nuko abona iyo ntumwe idasanzwe ya ONU muri ivyo biganiro Petero Claver Mbonima asanzwe ari muri ivyo biganiro kuri uyu wa kane yatumenyesheje ko iyo ngingo ari y'abanyepolitike Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita kuri iyo nkuru Impango zibiri nizo zasatswe mu gitondo no musiko wa gatano kwibarabara rya 13 muri komine Cibitoke abasirikare bari kumwe n'abapolisi nibo bari muri ico gikorwa cyo kurondera ibigwanisho abo bajeje umutekano bakaba atakintu batoye muri izo mpango inguru ya Desire Hatunga Imana
Abasirikare n'abapolisi barenga 60 bafise ibigwanisho bikomakomeye nka lance rokete mitrayeze bazindutse gaturuturu kwibarabara rya 13 muri komine Cibitoke aho bari baje gusaka mu mpango zibiri zo kuri iyo barabara kuri nimero 45 na nimero 364 kugwarukago muri iyo komine rumaze kubona ubwinshi bwabo bajejwe umutekano rwaciye rusidukana niyo nka ariko rukaba rutari rurekuriwe kwegera ahari abo bapolisi n'abasirikare ubwo gwaruka aho gwari ruri rukaba rwagoma ruririmba ko ngo abo basirikare na polisi bazobibazwa umwe mu baba aho hasatswe yamenyeshije ijwi rya Amerika ingene vyagenze
twebwe nkuko twafikiranye twari dusanzwe twikwirondo hanyuma hari gihe nk'isaha 11 zuzuye nka neza kuri barabara rya 13 cyo tubona abasirikare bwa mbere baje bamanuka bava ruguru bashize kuri barabara rya 13 baca barahagarara twari hefu gatoya turi kwirondo hanyuma tuca twumva avuganye yuko ati oya ngo ni murindire ngo ntiyaragira gatoye natwe kuko dusanzwe dutanga ama information bari kwirondo twaciye dukora uko dusanzwe dukora cyo dutangura kuvuza amafirimbi dukubita no ku mapoto hama apregista haca baramanuka bamanutse baca bashikira ku izoro ya mbere bageze ku izoro ya mbere ni ku rupangu nimero 45 na zitandatu birarabana twebwe rero kubera twabunye baje ari benshi ntitwashoboye kurezista ngo tugume mu rugo twaciye twinjiye mu mpango mugabo tuguma tubikwirikirana turindane mu rupango muri ico gihe baci baguma aho onye ku izo nimero 45 na 46
urongoye ibarabara rya 13 aho muri komine Cibitoke akaba ari no muri komite y'umutekano muri iyo komine yamenyesheje ko abo bajejwe umutekano bagenzwa no gusaka ibigwanisho byo babifiswe n'abantu batabifitiye uburenganzira
bahashitse uwo barongoye cyavuga ati nkeneye ko tubonana n'urongoye barabara cyero nari hafi na byumva nyaragenda ndamuramutsa acha turamanuka gushika ngaha mu n'amagaze barambwira yuko bafise igikorwa cyo gusaka ibigwanisho ngaha kuri nimero 45 barambwira yuko barindiriye manda de perquisition izanwe n'abapolisi abapolisi baziye rero twinjiranye nabo kuko bambwiye yuko ikikorwa cyose bakora bifuza ko tuzaba turi kumwe nk'ubuserukira abanyagihugu niko byagenze twinjiranye baragabangana abapolisi mu mazu ari ndani babiri barinjira ndetse n'uwo barongoye yavuze ati nta nzu abapolisi binjiramo batari kumwe na nyine inzu ati kandi umuntu abona ikintu kidasanzwe abapolisi baba bakoze hari ico batwaye cyangwa ikintu bashizeho aca ko minduru tubimenye hose byagenze uko nta kintu bahasanze gusa hari mu soda asanzwe aba muri rupangu basanze afite ibigwanisho by'akazi n'ahandi nta kintu babonye twaciye tubandanye baransaba ariko nubaherekeza ku numero 64 hakurya y'ibarabara ya kaburimbo twajyanye naho nyene kubera uharongo yatari hafi nakenda bafasha kumvisha abanyagihugu mu rupangu hanyuma baraheza baringira kuri icyo gikorwa nk'icyo hose twinjiranye nta kintu bahakuye barahejeje baratashe
kubona uwari muri komite ijejwe umutekano atari yamenyeshejwe ko bahava basaka kuri iryo barabara rongoye yamenyesheje ko atangorane ko kuko ibijyanye n'umutekano kenshi bikogwa mu ibanga ugwaruka gwaraho rukabagogo rwatumenyesheje ko rwari rufise amakuru ko hari bamwe muri bo bariko bararondegwa na cane cane imboneza mu myiyerekano Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakoze Desire inyuma yuko impunzi z'abarundi zitangwe kwerekana ko zihangayishijwe no kugene abana babo bafungura bamwe mu bahungiye mu karere ka Bugesera bacumbika mu gisagara cya Nyamata mu Rwanda hari abavyeyi bamwe bamaze gushira abana babo mu mashure bakurikije imyaka bari bagezemwo bakaba batangaza ko uretse ikibazo kimwe gikomeye cyo kwiga mu rurimi rw'icyongereza kandi bari basanzwe biga mu gifaransa ngo ahandi abana bamaze kumenyerana n'abandi bikaba byarabarinze kwirirwa barazerera ikigo cha EPR mugenzi wacu Asumta Kaboyi yagendeye yagisanzemwo abanyeshuri b'abarundi 45
ni mu gihe cyo mu masaha 6 ndi ku kigo cy'amashuri cya groupe scolaire Nyamata EPR ni ikigo cya mbere cyakiriye abana b'impunzi z'abarundi cyo kigo kimaze kugira abana 45 bamwe bahunganye n'ababyeyi babo abandi bari mu kigo cy'impfubyi nayo cyari gisanzwe gikorera i Burundi nyuma icyo kigo cyose kimurira abana n'abarezi babo bahungira mu Rwanda aba bana twaganiriye bageze mu mwaka wa 4 bamaze kumenyerana n'abandi bana ndetse ngo n'amasomo ntacyo bateye ubwoba kuba wigaga mu Burundi ukabaza kwiga hano ubona bimeze gute
meze neza neza mukapana gose
emabe wowe kuba waravuye mu Burundi ukaba waraje kwiga hano mu Rwanda ubona bimeze gute
ko biratsa nyene birimo biratsa
mbere byabanje kukugora nibicyumvaga byakuruhije ugeranije wenda ukavuga kuti Burundi twigaga gutya ariko mu Rwanda twigaga gutya
icyongereza n'icyongereza icyongereza n'icyo cyacananiye
none ubu
ubungubu ko kiratsa
none si imibare mwigaga i Burundi niwe wasanze mu Rwanda biga
imwe imwe irahuye n'ikinyarwanda gishaka kungora
nubwo bamaze ibyumweru bibiri gusa batangiye kwiga abana bamenyereye vuba ku buryo bambwiye ko bamaze no kumenya uturirimbo two mu Rwanda akanikamwe muko bandirimbiye ngo bigishijwe n'abagenzi babo b'abanyarwanda bigana umwarimu wigisha abo banyeshuri mu mwaka wa 4 yansobanuye ko abana bamenyera vuba ngo ku buryo asanga mu minsi mike abana b'abarundi yigisha ngo nubwo babonye amasomo mashya yo kwiga mu cyongereza aremeza ko mu gihe gito bazaba baramenyeranye n'abandi
abana baje ari abahanga ni ukuri baragerageza kuko iyo ntanze nk'isomo rishya kandi twiga mu cyongereza iyo mbahaye umukoro wakabakora babisubiza neza uko baje basanga turimo turiga imibare tugeze kuri multiplication of decimal numbers mbasobanurira mu gifaransa ndababwira yuko multiplication of decimal numbers ari multiplier par le nombre decimal bahita babyumva neza cyane bajyana n'abandi iyo ari isomo rishya nta kibazo na kimwe bagira ariko iyo tugaruye ibyo mu gihembwe cya mbere abana basubiramo n'amateste ntago babitsinda neza batsinda ibyo bagezeho bize
umubare munini wabiga kuri icyo kigo cya EPR waturutse ku bana b'impfubyi bari basanzwe barererwa i Burundi ababitaho bimurira icyo kigo mu Rwanda nageze ku icumbi ry'abo bana nsanga kuva ku mwana w'imyaka 2 uharererwa kugeza ku bakuze bose barashyizwe ku ishuri Pasteur Ngabo uyoboye icyo kigo cy'impfubyi yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagerageza gufasha abo bana ngo bamenyere kwiga mu cyongereza
no kuvuga ko dushitse mu Rwanda igikorwa cya mbere twabonye ko cihutirwa no kubashira mu mashuri baratwakiriye cyane bumva ikibazo twahuye naco ko ari ikibazo nabo kibareba bemera abana ko kubakira abana kuva babakira abana bariga cyane kandi barakurikira ndetse barafata nibyirwa twari dusanzwe tubafatira abarimu byasaga nkaho tuzi ko bizashika icyongereza kigakenerwa bakabigisha ibyongereza bike bike nyuma y'amashuri y'amasaha y'amashuri yabo rero birabafasha cyane hano mu Rwanda gukurikirana ibyirwa cyangwa se amasomo mu rurimi rw'icyongereza nubwo batari barumenyereye ku mashuri yabo.
Umuyobozi w'iki kigo cya Iperi Nyamata bwana Musonera Egide yabwiye ijwi rya Amerika ko yasabye abarezi bakorana kwita cyane kuri abo bana b'impunzi kugira ngo babashe gukurikira amasomo yabo mu rurimi rw'icyongereza. Yavuze ko usibye uburere barimo guha abo banyeshuri gusanga bagerageza no kubashakira udukoresho tumwe na tumwe cyane cyane ku bana bafite ababyeyi batishoboye. Bwana Musonera,
aho bana bamwe bigaga kandi bona bari ku murongo ariko inzitizi bafite ni ikibazo cy'ururimi kuko bigaga mu Gifaransa hano twebwe dukoresha ururimi rw'icyongereza nicyo niyo inzitizi mbona bafite ariko dusaba abarimu kugira ngo babe hafi mu buryo bw'umwihariko
ni impunzi byerekeranye minerivare byerekeranye dukoresha twose tw'amashuri mutubaza nde
kubijyanye n'ibyo bikoresho hariho bamwe bari kumwe n'ababyeyi babo tubasaba kuzana ibyo bikoresho ariko hariho nabandi natwe rimwe tubafasha nk'udukayi n'amakaramu.
Bamwe mu babyeyi twaganiriye bavuga ko bashimishwa cyane no kubona abana babo barabonye amashuri bakemeza ko bizagabanya kwirirwa bazerera kandi banishimira ko abana bo mu Rwanda biga mu cyongereza ngo bishobora kuzagirira akamaro abana babo kuko bashobora kumenya indimi zombi igifaransa bari basanzwe bigamo bari i Burundi n'icyongereza barimo kwigamo mu Rwanda. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Ushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi Amerika, Radio Yanyu.
Reka tubandanye n'amakuru avugwa mu Rwanda. Mu Rwanda rero umugambwe PS imbera kuri igice kiyobowe na Maître Bernard Ntaganda ririyamiriza ihindurwa ry'itegeko nshingiro ngo Perezida Paul Kagame yongere kwiyamamariza guteka u Rwanda. Mu biganiro yahaye abamenyeshamakuru, Maître Bernard Ntaganda yavuze ko guhindura iryo tegeko shingiro byofatwa nko kuri kurera kudeta igamije kwimika ubwami. Ibindi reka tubibaze Eric Bagiri w'ubusa.
Mbere y'ikiganiro n'abanyamakuru, Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS mbera kuri ryacitsemo ibice ritavuga rumwe na FPR Inkotanyi, ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda, yahereye ku itangazo yageneye abanyamakuru. Ni itangazo rigizwe n'ingingo esheshatu zose zibanda ku kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamariza gutegeka u Rwanda.
Bimaze kugaragara ko FPR Inkotanyi iri guca ruhinga nyuma mu gukora kudeta constitutionnelle ibinyujije mu mashyaka ayigaragiye, bimaze kubona kandi ko zimwe mu nzego za Leta zishyigikiye muri uwo mugambi mubisha nyuma y'aho amahanga akomeje kurebera iyi migambi ya FPR Inkotanyi yo guhindura itegeko nshinga, nyamara agahindukira kamagana yivuye inyuma ibindi bihugu byo mu karere birimo uwo mugambi. Ishyaka PS imbera kuri iramenyesha abarwanashaka baryo, abanyarwanda n'amahanga ibikurikira. Ingingo ya mbere, ishyaka PS imbera kuri iramagana yivuye inyuma umugambi wa FPR Inkotanyi wo guhindura itegeko nshinga biciye ruhinga nyuma maze igakoresha ya mashaka ayigaragiye muri forumu yahindutse umuzindaro wayo. Aha ishaka PS imbere kuri iributsa ko uwo mugambi wagaragaye kuva mu mwaka w'2010 Perezida Paul Kagame akimara gutorwa bihushuwe na Bwana Musa Faziri intore ya marire yo muri PDG. Ingingo ya kabiri ishaka PS imbere kuri iramenyesha ko amabaruwa yoherezwa mu nteko ishinga amategeko amwe yitirirwa Abanyarwanda ayandi akaba yandikwa nyuma yo gutumarikwa no guterwa ubwoba. Ishaka PS imbere kuri riributsa ko kwegeranya aya mabaruwa asaba ko manda y'umukuru w'igihugu yahinduka byabaye nk'imihigo yahawe abayobozi bo mu nzego z'ibanze.
Maître Bernard Ntaganda washoboraga guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2010 aramaganira kurihindurwa ry'itegeko nshinga mu gihe na ubwe amategeko y'u Rwanda muzitira kwiyamamariza umwanya uwo ari wo wose mu gihugu. Biraturuka ku myaka ine yamaze mu buroko hamejwe ibyaha byo gukora imyigaragambyo itemewe n'ibindi, akavuga ko icy'ingenzi kuri we atari imyanya ya politiki.
Nigeze kubibwira abanyamakuru bambaza nyanzi yamamaza mu 2017 nibyo koko ndabitekereza ariko ntabwo mbiha umwanya munini. Bishatse kuvuga ngo rero icyishimisha cya mbere ni uko mbona u Rwanda rutekanye, ni uko mbona Abanyarwanda bari hamwe, ni uko mbona u Rwanda ari igihugu cy'Abanyarwanda dufite ubuyobozi bukorera Abanyarwanda bose, ntihagire abigwizaho umutungo uko tubibona ubu ngubu mwinshi, ntihagire abicwa n'inzara kandi hari abandi bigwizaho umutungo.
Perezida fondateri w'igice cy'ishyaka PS mbere kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yabwiye itangazamakuru cyo we nabo bumva ibintu kimwe bifuza kuri Perezida Kagame.
Ahubwo tumusaba ni ukwemera inama ahabwa n'abanyapolitiki bafite akayihayo ka politiki. Abanyapolitiki bemera kurwanya inyungu z'Abanyarwanda aho kugira ngo barwanire inyungu zabo bwite. Niyumve ibyo amahanga amugira inama, harimo ibihugu by'inshuti Leta Zunze Amerika zabibwiye, Ubwongereza bwabivuze, Abafaransa bayivuze, n'indi miryango mpuzamahanga ifite ahuriye n'u Rwanda.
Ishyaka PS mbere kuri igice kiyobowe na Maître Bernard Ntaganda mu buryo bweruye riba irya kabiri nyuma ya Democratic Green Party yamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. Nta gihe cya nyacyo Maître Bernard Ntaganda yatangaje cyo kuzifatanya n'andi mashyaka atemera ku itegeko nshinga ryahinduka ngo Perezida Kagame asubire kwitoreza gutegeka u Rwanda, ariko yemeza ko biri mu nzira za vuba ngo bazabiharanira n'ibintu ngombwa mu mvugo z'imije yakoresheje bazakaba imbogo. Yasobanuye ko bazishora mu mihanda biteguye kuraswa. Kuri ubu nteko ishinga amategeko umubare w'abasaba guhindura itegeko nshinga Perezida Kagame agakomeza kubateza imbere ubuziraherezo uragera muri miliyoni enye, barimo nabemeza ko Perezida Kagame ari impanga ya Yezu ingabire Imana yahaye u Rwanda. Nyirubwite Perezida Kagame wakunze kubazwa byinshi ku kuva cyangwa kuguma ku butegetsi, amagambo ye ya nyuma aherutse nuko nta kibazo afitanye no kuva ku butegetsi, asaba bifuza ko yabukomeza kubimwumvisha biciye mu biganiro mpaka. Ni nabyo bikorwa mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bya leta n'ibyigenga. Eric Bagiruhusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ibiganiro rero twabateguriye kuri iyi saha birarangiye, tukaba tubashimiye kuba mwashoboye kubikurikirana. Tubibutse ko mushobora kudukurikirana kuri Facebook, kuri site yacu, mugakoresha na WhatsApp, mukadushikiriza ibyiyumviro hamwe ku bibazo bibandanya kuvugwa cyane cyane ku byerekeye Uburundi. Kuri mikro rero mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
hamwe na Alphonse Ndayikengurukiye,
washize hamwe ibiganiro twabashikirije kuri iyi saha rifatuma Aimas Karara. Mugire umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.